mukingo cindwimwe abarundi n'abanyarwanda bamaze gufatwa mu gihugu cyose cya Kenya bagafungirwa mu busho butandukanye bw'igipolisi canke bagasubizwa iwabo barenga 50 nkuko amakuru ava muri ambasade z'ibyo bihugu bibiri yavyemeza. Ayo makuru avuga ko abahagarikwa ahanini bagizwe n'abantu bakora imyuga mito mito nko kumwa urucuruzwa rwo mu mihanda, abashoni impuzu, abubatsi bazwi nk'abamasonga hamwe n'abandi. Igipolisi cya Kenya gisigura ko muri iyi minsi kiriko gishyira mu ngiro itegeko ry'umushikiranganji w'umutekano Fred Matiang. Uwo mutegetsi yasavye ko abisekeza ryo kuraba abanyamahanga ba mu gihugu batagira ivyangombwa canke abahakorera batujuje ibisabwa n'amategeko. Nubwo ari uburenganzira bw'inzego za Kenya kugenzura abari ku butaka bw'ico gihugu, John Nkurunziza aserukira abarundi ba muri Kenya haragahaza bibonamo.
Babahora kenshi ivyangombwa, work permit, urupapuro gukora, uburenganzira bwo gukorera muri gihugu ca Kenya. Amategeko ya Kenya nayo ntiyemera ko umuntu akora ubuzi buto babakora ubuzi buto buto n'abahereza ubwo rupapuro. Urusha gukora roho umuntu afise kontra mugabo ubuzi buto buto kuba umutayeri mu maso ntashaka kuguha work permit. Kandi rero birateye ubwoba kuko mu bushohoro haruzuye n'umwe tuko turavugana, umwe tuko turaba amaze gukora abantu munani mucamva ko ari ibintu bimeze nk'isekeza. Yego, ikindi nibagenye kubaha bafata abantu bakabakura Nairobi cyangwa mandi mu zindi ntara bakabajana ku mupaka bagatereraho. Kutere umuntu ku mupaka ntatika afise ntake afise ubusa n'umwisha.
Hari n'ikindi kintu gitangaza rwose ubuserukira abarundi baba muri Kenya.
Ndibuka umukuru w'igihugu cya Kenya giheruka kurahira gutwara Kenya mu kimwe cyo cya kabiri yavuze ati abantu muri East Africa nimuze muri Kenya uvuze agica kora kore nigeze avuga ngo ubuzi bukuru cyangwa butoya. Yavuze ati abantu muri East Africa nimuze ahubwo mugire mushinge n'ingo n'abakenya kugira ngo tunywane. Baradutangaza ahubwo cyane cyabahingitero kuko nta namakezi kigeze turonka atuha notice kuko bateza kutwavetisi bakatubwira bati kuri tarikizi gushika tarikizi zogenda uko mugabo vrema birateye ubwoba kuko nkatubwira ntituruhuka ubwe tuvugana naho genda imodoka zigenda mu Bwanda turaje kurumuka abantu batari bake twere kujya kubigoye cyane. Kandi n'umupolisi yamufashe ubwiye kumubaza ntacafisa mwangiriza usanga mwangiriza ibintu nta mapoya yari afise kandi benshi ugasanga afise na pasiporo ngo mugana afashe ari karamwa none umufashe ari karamwa kandi afise pasiporo ifise na viza urumva ngo zana uruhusha gukorera muri Kenya. Nukuri icyo kintu kizaduteye umutima wagatse cyane
mu kurindira ko umutima usubira mu nda. Nkurunziza afise icyo ahanura bene wabo
hari umuvoka twashyizeho ubunyene wa diaspora abafasha kuzuza zirya fomu birya bisabwa ababikwiye babironke abatabikwiye tutere izindi ntambwe nabo nyine bagerageze kunengesera udafise visa geregeze uronke televiza aho wananiriwe ingo natu tugire kwironka nka diaspora tugufashirizaho nyene mugabo reka gutembera nkaho menga tu mugihugu cacu kuko n'ukuri n'abakenyi wacu barakwiza ndangombwa nubwo turahagira nk'ibi ngo tubakurikirane nuko tuvuga tutamwe ngo buri sato kuko nabo n'ukuvyukuri nabo nyene benshi harabagenda batabifise barijajara ugasanga kadarazi karanga kwagiye gukora ubuzi bwose aho ugasanga ndi kwagwana n'abakenya hari abantu bamaze imisi banaga mu barabara nkatunga nkego bikantera ubwoba nanze ubwanje.
Avugana n'ijwi rya Amerika kuri telefone ambasador James Kimonyo aserukiye u Rwanda muri Kenya nawe yahamagariye abanyarwanda baza muri ico gihugu kubahiriza amategeko. Yagize ati nubwo twemera ko abantu bagenderanira mu bihugu bategerezwa kuzuza ibisabwa n'amategeko imbere yo kongera ko ati ariko turitwararika ko batagira uharenganira mu giha vyujuje kandi twaratanze ubutumwa muri diaspora uko abantu bategerezwa kwitwara. Bwana Kimonyo yanatumenyesheje ko serivisi zibijejwe muri ambasade ziko zirakurikirana ibibazo by'abanyarwanda bose batawe muri yompi n'igipolisi cya Kenya. Gushika ubu nk'uko vyemezwa na ambasadeur Remy Barampama aserukira Burundi muri Kenya na mugenzi we James Kimonyo aserukira Rwanda muri ico gihugu, abarundi n'abanyarwanda ba muri Kenya barenga 800. Eroje Urikaneza, Nairobi, ijwi rya Amerika.